Tuashimie kumbandanya kumviliza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Habari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane nini nahazwe. U Rwanda rwemeza ko atamunyagihugu ruzotegeka kwicandagisa virusi ya corona.
Ntabwo kwa hatera abantu gufata urukingo tutanazifite. Rero ntabwo ikibazo turashyigikira. Ikibazo dufite ni ukubona inkingo zihagije ngo abazishaka bazibone.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro n'amenyeshamakuru. Ayandi madosiye Perezida Kagame agarutse ko muri ico kiganiro murayumva handi hato muyagezweho irya nino ku isi harimwo aya Perezida wa Guinea Alpha Conde ari mu minwe y'abajejwe umutekano na Amerika igabisha ko intambara ishobora kongera kwaduka muri Afghanistani. Murabahagufi y'amaradiyo yanyu kugira ngo ntihagire inkuru n'imwe ibatwika muri izi zose duciye ku masonga. Reka makuru yacu tuyahere muri Guinea aho Perezida Alpha Conde yavanywe ku butegetsi nyuma y'imyaka 11 yarabumaze ko abatembagaje ubutegetsi bwiwe bavuze ko ari muco bise komite ihuriwemo na bose igamije iterambere Comité National de Rassemblement et du Développement CNRD mu mfunyapfunyo. Abari muri iyo komite basiguye ko hari twasorobo twinshi mu gihugu twatumye basaba igisirikare kwifatira ibintu mu minwe. Muri video yacishijwe kuri televiziyo y'igihugu muri Guinée RTG mu mfunyapfunyo, umuvugizi wa CNRD yavuze ko President Conde w'imyaka 83 mu byo yagirizwa harimo ubutunzi bugeze aho umwansi ashaka, ukudakora neza kw'inzego za leta, ugukoreshwa kw'inzego z'ubutungane no guhonyanga uburenganzira butari buke bw'umunyagihugu. Video biboneka ko yafashwe n'abasirikare yerekanye Alpha Conde ari mu mpuzu zisanzwe atakaruvati atabirato. Mu gatondo kuno wa mungu amakuru yari yatangaje n'imenyesha makuru bitari biki yavuga ko humvikanye amasasu atari make ku murwa mukuru Conakry no mu micungararo yahari ingoro y'umukuru w'igihugu. Ayo makuru yari yemeza yuko ibice bimwe bimwe birimo ahakorera ubushikiranganje nta bwose byari byafashwe n'abajeje umutekano batembagaje ubutegetsi ndetse na bank y'igihugu ikaba yari mu minwe yabo batembagaje ubutegetsi. President Alpha Conde mu kwezi kwa munani kuno mwaka niho yatsindira manda ya gatatu itavugwa ko rumwe n'impande zose. Ni manda yatsinze abanje guhindura ibwirizwa nshingiro kugira ngo rimwemerere kongera kwitoza. Abatavuga rumwe nawe igihe yatangura kwitoreza iyo manda no guhindura ibwirizwa nshingiro bakoze imyerekano rutavana ko basaba ko atosubira kwitoza ariko biba impfaguzi. Ino nkuru turaza kubandanya twinoganza makuru yacu ari imbere twongere turabwire ibigezweho bice ku mbuga ngurukana bumenyi zacu. Muze kubandanya rero muziraba muraza kumenya ibigezweho muri Guinea. Nenetse ku masonga nkitangura, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabisha ko Afghanistani ishobora kuzokwinjira mu yindi ntambara ikaze. General Mark Milley atwara ingabo za Amerika yabwiye amenyeshamakuru aho yasiguye ko icuka kiri muri Afghanistani gishobora gutuma muri ico gihugu havuka imirwi y'iterabwoba itari mike irwanya ubutegetsi bwa Gitalibani. General Milley asanga bizogora abatalibani gushinga leta ikomeza intwaro nziza gutyo kubwiwe intureka zikazoba utavana ku imwe mu mirwi y'iterabwoba. Uwo mutegetsi avuga ko ishobora kongera kwiyubaka muri Afghanistani irimo Al-Qaeda n'intagondwa zitirira idini rya Islam. Naho umutegetsi mu gisirikare cya Amerika avuga ko bigoye gutomora neza kazuza ka Afghanistani, yabwiye televiziyo ya Amerika Fox ko iyo mirwi y'iterabwoba ishobora kongera gushinga imizi muri ico gihugu mu mwaka umwe canke imyaka itatu. Ivya Afghanistani turaza kongera kubigaruka ko n'umusesanguzi mu mpera zano makuru. Ariko rero mu kurindira tubutse yuko ijwi rya Amerika mushobora gukurikira amakuru atandukanye yacu kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari turahere mu Rwanda aho President Paul Kagame avuga ko igihugu ciwe kitazushiraho amabwirizwa asaba abantu kwikingiza ikiza cha COVID-19 kugira ngo bahabwe service izarizo zose yabivuze mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri Noa Mungu aho yagarutse ku madosiye atandukanye arimo ayingabo ziwe ziri muri Mozambique ya Kamashu Pegasus gasoma urusaku mu matelefone y'abamenyesha makuru n'abatavuga rumwe n'amareta atandukanye hamwe rero na dosiye Paul Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi yadukurikiraniye ico kiganiro
mu kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'itangazamakuru kuri iki cyumweru kibanze cyane ku bibazo byabajijwe n'ibitangazamakuru mpuzamahanga aho byagarutse ku cyorezo cya COVID-19. Umukuru w'igihugu yabajijwe niba hari itegeko risaba buri munyarwanda wese kuba yipimishije COVID-19 mbere yo guhabwa serivisi akeneye. Perezida Kagame yabisubije muri aya magambo:
ntabwo kwa hatera abantu gufata urukingo tutanazifite, rero ntabwo ikibazo turakigira. Ikibazo dufite ni ukubona inkingo zihagije ngo abazishaka bazibone. Ikindi nasubiza ni uko kubigira gahato kw'abantu bagomba kubona inkingo byo wenda bizanagira igihe biba, ariko kugira ngo bizabanza guturuka no hanze kurusha ko bituruka mu gihugu, kubera ko hasigaye hariho uburyo bugenda buza bugaragaza ko ibihugu bimwe bivuga ngo umuntu utarabonye urukingo rwa COVID ntazaza mu bihugu byabo.
Mukuru Rwanda kandi yanagarutse kuri gahunda igihugu gifite cyo kubaka uruganda rukora inkingo zirimo n'urwa COVID-19. Perezida Kagame avuga ko iyi gahunda u Rwanda rwayitekereje nyuma yo gusanga inkingo zarigumye mu bihugu bikize.
Hari inkingo ziboneke rwa COVID, ibihugu bikize, ibihugu bikomeye iyo byahereye uko bibona urwo rukingo, ibihugu bya Afurika n'u Rwanda turategereza igihe kirekire cyane. Naho dutangiriye kubona urwo rukingo biza abantu barembye, abandi babona inkingo tugomba gutegereza, ndetse n'aho tugiye kuzibonera tuzibona ari uko twasabye, tugasabiriza ubwacu nabwo bituma umuntu aremba asaba. Ariko iki cyorezo cyaje gifata isi yose, bya bihugu byari byaramenyereye gutabara nabo bari baragize icyorezo. Ubwo rero ngo ikiza ni uko twakora inkingo hano natwe muri Afurika, ndavuga ntabwo ari u Rwanda gusa.
Perezida Kagame kandi muri iki kiganiro yagarutse ku bo yita ko bakomeje guteza urusaku n'igitutu ku rubanza rwa Rusesabagina ubufungiye mu Rwanda. Perezida Kagame asubiza ku baba baravuze ko yahoze ari inshuti ya Rusesabagina ngo akaza kumwihinduka. Umukuru w'igihugu yavuze ko bahuye inshuro imwe gusa. Perezida Kagame yanagarutse kandi kuri filime Hoteli Rwanda yagiraga intwari Rusesabagina. Perezida Kagame avuga ko kugeza ubu Rusesabagina ataburanishwa kubera filime cyangwa kuba yarakinnye muri iyi filime. Umukuru w'igihugu avuga ko Rusesabagina ashinjwa kugira uruhare mu mitwe yitwaje intwaro n'iterabwoba yahitanye abantu batari bake. Umukuru w'igihugu avuga ko icyabateza urusaku bazakora, igitutu cyose bazamura bitazabuza ko azaburanishwa n'urukiko mu butabera bukwiye ngo nta kizabihagarika. Mukuru w'u Rwanda yanavuze ku ngabo igihugu cyohereje muri Mozambique, asobanura ko igihugu cyari gifite ikibazo cy'umutekano mu cyuterwa n'ibyihebe. Perezida Kagame yavuze ko ingabo z'u Rwanda zafashije iza Mozambique kugarura umutekano mu bice bimwe by'igihugu ko kandi bitararangira.
They had already secured the Cabo Delgado, I mean they had taken it over and they were planning to take over another, to move to another province called Niassa. Already, I mean, Cabo Delgado is 3 times the size of Rwanda. President of Mozambique, they requested our support and to work together to deal with this situation, which we thought we had it in our means to do it. Sometimes it doesn't require as much as people think. It just requires people determined, well, resourced to a certain level and which we thought we had. So we agreed to work with the Mozambicans to free their area and the people there who had been suffering for 4 years.
Aragira ati bamaze kugarura umutekano muri Cabo Delgado ndetse ubu baritegura ubu kujya mu yindi ntara yitwa Nyasa. Perezida wa Mozambique yaratwiyambaje, turebye dusanga dufite ubushobozi bwo kugira icyo tubikoraho. Rimwe na rimwe nta n'ubwo bisaba ubushobozi bungana n'uko abantu babyibaza. hari igihe bisaba ko abantu baba bafite ubwitange buhagije ndetse n'amikoro kandi twararebye dusanga tuyafite. Bityo rero twarabyemeye dufasha Mozambique kubohora akarere aho abantu bari bamaze imyaka ine mu kaga. Perezida Kagame yanagarutse ku kibazo cy'abantu bakunda gushinja u Rwanda ko rwaba rukoresha ikoranabuhanga rya Pegasus mu kuneka no kumviriza amakuru y'ibindi bihugu. Umukuru w'igihugu avuga ko abashinja u Rwanda mu gukoresha iri koranabuhanga bakwiye kujya kubaza ba nyiri porogaramu niba u Rwanda rwaba ruri mu mubare w'abayihawe. Perezida Kagame avuga ko nta gitangaje kiri mu bahimba amakuru nk'ariya kuko u Rwanda rumaze imyaka myinshi rwumva ibirego byinshi bidafite ishingiro kandi ko nta mwanya wo kubisobanura uhari ngo nta koranabuhanga rya Pegasus riri mu Rwanda kandi nta nirihakoreshwa. Ngo igisubizo rero kikaba ari oya. Usibye abanyamakuru baba mu Rwanda bari kumwe na Perezida Kagame muri iki kiganiro, humvikanye n'abanyamakuru b'itangazamakuru bikomeye ku isi nka CNN na Jeune Afrique nabo babajije ibibazo umukuru w'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Tuve mu Rwanda duca tuja muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho igisirikare kibandanya gusaka ibigwanisho mu mihana iri muri groupement ya Bijombo mu burasirazuba bw'ico gihugu. Abanyagihugu baba ahari kwabera ivyo bikorwa bagiriza abasirikare bariko barabikora ko bapfunze abantu indwi bongera basahura amafaranga n'impuzu z'abasivili. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye Uvira kuturabe uko vyifashe.
Bamwe muri abo baturage muri grupu Mabijombo iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira bavuga yuko kuva ku wa gatandatu igisirikare cya Kongo gikorera ku mugeti no mu Bijombo cyafunze abantu barindwi kibanyaga amafaranga n'amatelefone n'ibikoresho byo mu nzu. Nk'uko bitangazwa na Ndakize Mpamyukuri, umuyobozi wa Societe Civile mu Bijombo,
harabajanwa amahuzu yabo, harabajanwa amafaranga angana n'amadolari 166,000 abaho amafaranga y'amakongomani 724,500 y'amakongomani. Twe tukwibaza ngo se kubera iki FARDC ikora bene icyo kintu? Nyuma twarahavuye tuja kumugeti, abantu bamwe bararekurwa abandi bantu barindwi bagiye mu Bijombo n'ubu niyo bari. Umugabo bita Mezake ni umukuru wa Bungeri, niyo uhagarariye Bungeri, bamwanditse iteni ya gisirikare. Barimo umuhungu w'umucuruzi ngo ni Serwe, barimo umuganga Ruhosha. Abo bantu bose ariko bararengana, abo bashakamo ngo ni abasirikare. Ku n'uyu munsi mu gitondo ahantu bita Mukanogo bahajanye amatelefone, bahajanye amahuzu y'abagore, bahajanye amasakoshi, bariko barajana n'imitanga n'imiho.
Umuvugizi w'abasirikare muri sekiteri operasiyoneri Sokola de Sud Kivu, Majoro Kasereka Dieudonne, yabwiye Ijwi rya Amerika yuko ayo makuru ntayo aramenya, naza kuyamenya aza kuyatubwira. Gusa andi makuru ava mu Bijombo yemeza yuko muri abo bagabo bafunzwe harimo abafatanwa imbunda. Nubwo ubuyobozi bwa Societe Civile mu Bijombo buvuga yuko izo mbunda ari za local defense, abaturage bigwanaho bari basanzwe bakoresha mu gucunga inka zabo.
Imbunda zacu nizo gucunga inka zacu. N'ejo bundi ku matariki 28 barazijyanye inka, FARDC yari muri velometere natwe kubera iki? Batakoze intervention kugira ngo ziriya nka zigaruke, inka zigera 250, kuko tutashobora kwirwanaho mu gihe dutewe. Kandi iyo twirwanaho ntiturwanishe rikumwe, titurwanishe uko ntiturwanishe imbunda.
Kuva igisirikare cya Kongo gitangiriye kugwanya umutwe witwaje ibigwanisho wa twigwaneho ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge mu misozi miremire ya Kamombo, bamwe mu baturage bavuga ko igisirikare cya Kongo kibasira twigwaneho ariko kikareka mayimayi nare gitabara kandi bidasiba kubica ndetse no kubanyaga inka, nk'uko byemezwa na Sebineza John, umuyobozi wa mitoriti y'abanyamurenge muri Bijombo.
Iyo bazamuka baca ku Kirungwa bakagera ku Wabiziba, hariho ikayabamaye kandi baba bitwaje imbunde baba zifite ndetse bakaziremana n'isoko yo mu mitamba. Kubera iki batarazibaka mu Masango? Hariho ba mayimayi abaredi tabara niho bari. Kubera iki batarajayo ngo baje gusaka imbunde? Mu Marimba barahari ko bataragenda ngo baje kubaka imbunde? Mu Magunda barahari kandi babana na FARDC ko batarabaka izo mbunda? Kuri Mbundamo barahari aba mayimayi bazunguruka n'imbunda ko bataragenda ngo bazibake?
Mu gitondo cyo kuri kino cumweru, bamwe mu bayobozi ba grupu mba Bijombo bari Uvira bavuga yuko babonanye na General de Brigade Mbanza Joseph, umuyobozi wungirije wa Secteur Operationnel Sokola D, ababwira yuko basirikare babo misiyo yo gusaka ibigwanisho muri Bijombo ariko nta gahunda yo kwambura abaturage amafaranga cyangwa ibyabo bahawe, kandi ko babikoze bazahanwa kandi bagasubiza ibyo bambuye abaturage. Vedaste Ngabo, kubwa Radio Ijwi rya Amerika, ubira mutara kivuyepo
ijwi amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya namakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari tubigaruke kuvyikiza ca virus ya corona unaho Uburundi bwiteguye gupima abanyeshuri biga barara ku mashuri imbere yo kwakirwa umwe wese azotegerezwa kubanza kwerekana urupapuro rwemeza ko atanduye virusi ya corona abazopimwa bazopimwa hagati itariki ya 10 na 14 z'uku kwezi kwa 9 umunsi wo gutangura amashuri mugenzi wacu Elo Julika neza akorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya abahe iyi nkuru
vugize ubushyanganyiro rero magara y'abantu ni babitangaje ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa gatanu ku muhingamo yavuze ko umunyeshuri w'uburezi azoba arekuriwe kwinjira mu ndaro wenyine ari uzoba afite ibipimo byerekana ko atabwandu bw'umugera wa corona afite muganga Jean Bosco Girukushaka yemeza ko tunengeye twa twibonekeje mu gice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri uheze aho hatangura gufatwa ingingo yo kubanza gusuzuma abanyeshuri bo mu mashuri y'inda arabavuye mu biruhuko ubu twatorewe umuti uko niko abisigura
ubwambere twari twabahaye iminsi itatu gusa mwumvise uko twagize iminsi itanu tuzopimira mu burere bwose bw'ubuvuzi mu gihugu cyose cy'u Burundi kugira umunyeshuri yipimishe aho ari hose ibitaro by'ubuvuzi dufise bikaba birenga 48
muganga Girukushaka avugira ubushikanganji bw'amagara y'abantu mu Burundi yemeza kandi ko ibintu byose bikenewe kugira ngo isekeza ryo gupima abanyeshuri rigende neza bihari
tuzoca turaba ingene twongereza abapima ababe benshi ki muri byo bisata hanyuma ibicanye n'ibikoresha utobahumuriza birakwiye n'ibicanye n'imiti nta kibazo dufite irakwiye
ijwi rya Amerika ryashimye kumenya uko abavyeyi bakiriye ingingo maze gyegera bamwe mu ntara za ubanza na cibitoke mu buraruko bw'uburengero barayishima ariko bagasaba ko hari izindi ngingo mperekeza
aho bicara mu mashuri aho baryama birya bintu byo kujya amajyama nabo ubona byo atari kibazo nk'ikindi corona kishobora kuzana naho nyine n'ingingo zikurikira mu mashuri n'uburaro nazo nyine zigwe
umwana agiye agwaye ni ingorane ku bavyeyi atanduye nituze mu bavyeyi mu isanzwe ingingo twayakiriye neza nk'umubyeyi afite umwana wese ajya mu kigo cy'indaro
bariya batiga bataha nabo nyine bazohava baza babasange ingorane zicana ingorane kasaba leta rero ko ahubwo yo tegura uburyo abanyeshuri bashobora kwiga batandukanye abanyeshuri bagume barundana kwa kundi
reka namwe abanyeshuri muri izo ntara niko babibona
mwese tuzogenda azi uko atagwaye
none bajya nabo baza bava inyuma y'uburaro baba hanze ntituzokwicarana ku ntebe imwe cyangwa ko tubona mu ishuri usanga intebe imwe cyangwa abantu batatu cyangwa bane tugeze kujya gufungurana ko turundanuka menga turi mu isoko bisaba yuko tuba turi bake bake uhumva bidateranya amakenga abamurara ku bumatera muri batatu mukagerekerana
abanyeshuri barenga 30 ba mu ndaro nabiga bataha ariko biga mu bigo bifite uburaro niyo bitezwe gupimwa nk'uko ubushikanganji bw'amagara y'abantu bitangaza haraheze iminsi mu ntara zitandukanye hakirundo na ngozi mu buraru kwavugwa abantu benshi bandurikiza ca covid-19 hamwe muri za Bururi Makamba na Rumonge mu manuko bw'uburengero bamwe mu bahinga bagejeje amagara y'abantu bemeza ko hisunze ubitigiriza abantu banduye mu ndwi zina ziheze bikagereranywa n'ikiringo kingana gutyo nyene cazibanjirije habaye kwiyongera kw'abantu bandura ku bice birenga 200%. Muganga Jean Baptiste Nzoriro nkankuze munyamabanga ntayegayezwa mu kiganganje bw'amagara y'abantu kwa 24 ukwezi guheze yabwiye abamenyesha makuru ko atabiharura bigezweho ubwo bushikanganje bugira kubijanye n'abandura bakira n'abahitanwa na coronavirus
ibitigiri hariho ikigo kijejwe kubyegeranya nibaza ko atabitigiri bihari bigezwe ko uno munsi bari baje bafise ntabyo batweretse mugabo batubwiye ko bagiye kubyegeranya
abategetsi b'abarundi uhereye kuri perezida Evariste Ndayishimiye nubwo bahimiriza abantu kwikingira ntibahisha agashavu bafitiye abavuga ko abandura bamaze igihe biyongera aha perezida Ndayishimiye kagaya mu menyesha makuru weza hafi Ndikumana akorera itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP hamwe na radiyo y'abafaransa RFI hari kwa 19 ukwezi k'umunani guheze ari kaganira n'abarundi baba mu mahanga bari kubasozera indwi yabahariwe
hariho umurundi ababajwe cyane nuko covid mu Burundi tarakuga muramwe ku maradi avugira kuri RFI arababaye ngira kare mu kwiyahura kubera covid itarugarana abarundi umuntu akavuga ko uno munsi abarundi bitaro byose byuzuye bakakiro nkawe ivuriza kubera covid
niwe murundi w'umenyesha makuru wenye nasigaye arota uburundi bugwa mu manga arota abarundi bamarana arota abarundi bapfa
wazobona covid bashitse neza mu twicarike
abategetsi b'Uburundi batangaje mu kwezi guheze ko bazakinya incanco bakanazibika mugabo basigura ko batazigera bahimiriza abanyagihugu kuziteza gusa umushikanganzi ajejwe umutekano ari nawe ahagarariye mu bw'igihugu jejwe kurwanya covid 19 Jehovendera ko buca yemeje kuzokenera urukingo azoruhabwa ariko akiyemeza ko ataco azobaza leta ruramutse rumugize ko ingaruka mbi ibiharuro bya nyuma bitangwa n'uwo mugwi zerekana ko abantu batarenga 10 yari bamaze guhitanwa n'ikiza cya COVID 19 ku barenga 111 basanganywe ubwandu bwacu ku bantu barenga 50 bamaze gupimwa kuva mu kwezi kwa gatatu 2020 umuntu wa mbere yamenyekanye ko afite ubwandu bw'umugera wa corona mu Burundi eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwavyumvise mu ntango zano makuru ko Amerika igabisha Afghanistan niko ishobora kwinjira mu yindi ngwano abatalibani bafise ubutegetsi batangaza ko ari mu myiteguro yo gushinga leta nshasha y'ico gihugu ni ubutegetsi rero basubiranye inyuma y'imyaka 20 bari barabuvuye kuwa mbere w'inondwi tuko turasonzera Amerika niho yasozera ibikorwa byayo vya gisirikare yari imazemo imyaka 20 muri Afghanistan amahirwe y'abatalibani yo kugarukana amahoro muri ico gihugu angana gute aka kabazo kari mutwe nabajije professeur Pascal Nyonizigiye umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu akaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi
mu buryo bwa politike tuvuga ko igihugu cyagize ingorane cyane aho mbere uko tuvuga ko cyatanguye kwivuganya mu kijana cy'icyenda ikaba yari igihugu cyakwiye gukira kuvanyamo n'abantu benshi baba bongereza babasegese yamara kuzikubiri mirongo irindwi n'icyenda
none ga professeur Pascal Nyonizigiye uko kwama Afghanistani ari nk'urubuga rwo kugwanira ko vyava kuki hari impamvu nyamukuru yatumye hama y'intambara
ubwo umuntu abona ko uje mu gihugu kimeze n'igihugu kigoye gutwara kuko kigize n'intara zigoye kugendagenda n'ubu mbe abo bagwanya babagahigiri kuko batsinze abarusiya uko bigegeza ahantu hagoye gushika uburyo bijya bigwanisho by'abasobye kubifashira kwinjira hagati y'amabuye mu misumba aho bigegeza mu gihugu ibanayo muri Afghanistan iragoye cyane nubwo abanyamerika bayihajya ntibashobora kugira ngo boshika hariyo hose basore kugira abo bariko baragwana
yamye ari igihugu kiguriyemwo abayisilamu benshi kuva kera
ibyo bisanzwe byatangiye mu kinyarwanda cy'ibihugu ikinyarwanda cy'ibihugu niho hatangiye kuza abayisilamu batangiye kugira ngo bakwiye kuzigira ibihugu by'abayisilamu muri afurika
batwandikiye bafite ibibazo bababaza hariho uwavuze ati ndabasabye musigurire ijambo abatalibani uwo mu hari wavutse gute iryo jambo risigurike
iryo jambo talibani sigura mu kindi ni kuvuga abanyeshuri biga ibijyanye n'ikigo bari abayisilamu bahunga indwano yari yatewe n'abasiviyeti bari baje gufasha umusare witwa Najibula yasara icyenda muri Afghanistani hama rero abitwa mujahidine yitwa farisa abarwanyi bagerageza kwinjira abanyagihugu ari iwabo bahunga rero bagenda mu gihugu cy'uruhande cyitwa Pakistan icyo gihugu kirimo byafashije cyane abatalibani ubwo rero muri 1994 abo banyeshuri biga ibyo idini rya isilamu bashyize bajya hamwe kugira ngo bisimbure baze gufasha bene babo bariko baragwana muri Afghanistan bagwana n'abasoviyeti abantu bavuye muri cya gihugu cyari kiganjemo abarusiya kugira ngo bizeze komunizme muri Afghanistan gushikaho rero muri 1996 bashinga Afghanistan gushika n'ubu rero iryo jambo risigura abantu abanyeshuri bita ibintu byerekeye idini
hanyuma bamaze gushika ku butegetsi rero bagiye kuvanwa ku gute
bagiye ku butegetsi muri 1996 basubira witwa Najibula bakanamubamba mu gisagara ca Kabul bace bashikira ubutegetsi ishika ibihumbi 2001 muri azi ko yigeze kubisanganya bikomeye itariki cumi n'umwe z'ukwezi kw'icyenda bibiri na rimwe igihe Al-Qaeda yatera inyubako ikomeye yadandarizamo New York yitwa World Trade Center. Bamaze kuyitera rero niho Abanyamerika bavuga bati twebwe turaje mu bintu twatoze dusanga umuntu yasumye batera World Trade Center ariwe mukuru wa Al-Qaeda yigeze muri Afghanistan ari kumwe n'abasariva bamuhaye indaro none tugeza kumukurikirana baca barakera rero Afghanistan niyo baciye bagumayo
none Afghanistan yari ifise kuki yari yarabitse Usama bin Laden niwe yari inyuma y'aba Al-Qaeda bateye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari mu kwezi kw'icenda mu 2011 kuki Afghanistan yamuhaye indaro
Afghanistan yamuhaye indaro kubera yari yo kuva kera iki gihe abo bita abamujahidin abagwanyi bagwanya Afghanistan bagwanya abasoviyete kandi bafashijwe n'abanyamerika icyo gihe Ben Laden yari muri bo yarafashijwe n'abanyamerika kwa n'abamujahidin yasize ibyiringiro bya Isilamu ugomba gukomeza amategeko ya Isilamu wewe yari ishakana ku isi yose kuri we nta yari muri Afghanistan murazi yuko burya mu Bayisilamu hariho ukuntu igikomeye cyane kuri bari dini si ukuvuga ngo ni ubwenegihugu naho Ben Laden yari wo muri Arabie Saoudite wewe abona igikomeye ko ari icyo bita uma ni ukuvuga umuryango w'abayisilamu bo ku isi yose aho rero muri Afghanistan yani niho hari hamworoheye kurwanira agashaka rero yuko ariho yokwiyegeza n'abanyamerika ntibamushikiye
agise ikaze ku juga Amerika
egome
uherereye ganise ati
ndi Tanzania mu ntara ya Kigoma
Tanzania havugwa maki akabazo kawe
ego kuri ni inkuru ya Afghanistan na Amerika maze kubibona ndabona yuko Amerika kugenda ukuntu bifitemo uruhara cyane igituma Afghanistan yagumye mu kajya gari kifasiriye ama kavuga ni kubona ikibatiye bashika kuri iki kiringo kacha babaterekana bagiye kubakura iyo bagiye basasa mbona nk'uko ari nko kubaterekana kubera ubu bari amaze kwicamo ibice kubona hati habyukiye mpunzi kubera Abanyamerika bavuye muri Afghanistan kimenga kuba bariyo byari ibibazo ku Banyafghanistan
reka tureke Professor Pascal niyo nizigiye agire icyo avuze ku byiyumviro byanyu ugire umunsi mwiza muri Tanzania
ego namwe mubwirizi
ego Professor Pascal mwibaza iki kubavuga yuko Amerika isa nk'iyatereranye Afghanistan mu kuvayo ku bwanyu byari bikwiye ntibyari bikwiye hari hageze ntihari bwageze
ahubwo benshi barabivuga ariko no mu bihugu bya Buraya bishyigikiwe na Amerika reka mbere no muri Amerika nyine haba mu bujya mugambwe wa Joe Biden wa demokrasi cyangwa bajya bita ba republikan aribo ubu batari ku butegetsi baravuga ati ni ukuri ukuntu abasuda ba Amerika bavuye muri Afghanistan birateye agahinda kuko uri kurara ingene abanyagihugu burira ku ndege ziko ziraguruka ingene basa narihe bakubera babona umengo bagire bapfe birateye agahinda kubona igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite igisirikare gikambere gikomeye ku isi bashobora kuvayo kurya ariko rero kubwira umuntu abitahure no kuraba burya Joe Biden yaje ku butegetsi Donald Trump yatwara imbere yiwe yatanguye kuvugana n'abasariva
iki kiganiro cyose gikwiye nagiranye na Professor Pascal niyo nizigiye umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu akaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi mushobora kongera kugisanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com muja ahanditse muri isanga ni kiganiro carenganye ku munsi wa kane w'inondwi akabino ngariho duceye dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro mari kumwe na Joe Diane nini nahazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Fasil Gebehu mushobora kubisanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ku izina rya bagenzi bacu bose tubike banuye tubifuriza kubandanya muranigwa ahanje turaza kuba turi kumwe mu yandi makuru yo mu gatondo mu kurindira mubandanye kuranigwa mu byo mu byose
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwe gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.